bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe simwe zimwe mu ngingo hivyo nabateguriye.
Kufa duhungutse turankunge n'umuntu yoronka inguvu zo kurondera buryo yo bonka abandi banyigihugu basanzwe. Bamwe muri twe bamaze kwitaba Imana kubera inzara. Nungaha bamubaraza kwitaba Imana sindakubeshya. Uwo ni umuntu ahera ku wa mbere atunzwe n'isombe yonyine agashika ku wa mbere atunzwe n'iyo sombe amagara yiwe aragera mu.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi ari mu bahungutse birukanywe mu gihugu cya Tanzania muri 2013 atabaza kumwanya n'umwanya inzara ibahitana. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho impunzi z'abarundi zakomerekeye mu bwicanyi bwakorewe abagera kuri 37 mu gihugu cya Congo zitabaza zivuga ko zitariko ziravugwa navyo nyene turabigarukako. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabaciriye ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndababariye mbanze ndabwire muri make ko Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zirindiriye kumenya amafaranga zizokoresha mwaka uza kugira ngo zizoce zitangaza mu ndwi ziri imbere ibitigire by'impunzi ziteguriye kwakira. Ariko naho biri uko Perezida Donald Trump yabwiye ishamwe mpuzamakungu ONU ejo mu nama rukokoma yayo iri kwibera i New York muri Amerika kwitegekanya kwiganya buna ingene impunzi zifashirizwa iyo zisanzwe ziri kubwiwe amafaranga akoreshwa mu kuzana impunzi imwe gusa ashobora gufasha abarenga 10 mu gihe bagumye mu bihugu baba barimwo. Inama rukokoma ishamwe mpuzamakungu ONU higira 72 ikabiri kwirabandanya uno munsi ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu bahava bagira ico bavuga harimo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Tukaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Ishami riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch kuno wa kabiri ryaragabishije leta ya Ethiopia ko yogaba ko hashobora kuba iyindi migumuko mu gihe muri ico gihugu himirije guhimbazwa isabukuru ishingiye ku idini yabaye mwaka uheze yaranzwemo imisunikano yatumye abatari bake bapfa mu gihe bariko bahangana n'abajeje umutekano. Ubwoko bw'aba Oromo bukomeye cyane muri Ethiopia bwamarira ubuhimbaza buri mwaka isabukuru yiswe Irecha aho abashimira Imana ku mihezagiro n'imbabazi yabagiriye mu mwaka warangiye. Iyo sabukuru yamayitabwa n'abantu baharurwa mu bihumbi mu ntara ya Bishoftu iri ku birometero bishika 50 mu manuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Addis Ababa. Uyu mwaka rero izohimbazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10, itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016 mu gihe intara za Oromo na Amhara zari mu migumuko yiyamiriza leta. Iyo sabukuru yahavuye ifata intumbero ya politiki. Abapolisi barashwiragiza abanyagihugu mu kubatera ivyuka bikoroza amosozi. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira ku FM 94 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa Facebook ariyo Radio ya VOA Radio yacu, nayo kuri internete adresse yacu ni iwezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikiganiro iwanyu mu ntara muri komune ya Rugombo mu Burundi muracumva.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abanyagihugu bagera kuri 8 bo mu ntara ya Cibitoke bari mu birukanywe muri 2013 aho bari bagiye kwa kubuhungiro mu gihugu cya Tanzania baramaze kwitaba Imana mu kiringo cy'umwaka umwe gusa kubera inzara. Aho begeranirije muri commune ya aho begeranirije mu ntunge muri commune ya Rugombo mu Cibitoke bataka basaba imfashanyo naye handi ho ngo inzara irabahekura. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye aho begeranirijwe.
imiryango 16 igizwe n'abantu 55 yo muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo yaje yirukanywe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka wa 2013 ishikira imbere y'ibiro vya komine Buganda inyuma y'imyaka 2 yimuriwe ku mutumba Gatoki hafi y'uruzi Rusizi muri yo komine aho ivuga ko itari bayeho neza namba kuko abantu 8 bahasize ubuzima mu kiringo cy'umwaka. Ubu ikaba imaze ukwezi ishikanywe muri ayo mazu yubatswe mu buryo bwa kijambere muri site ya Karurama ya gatatu. Ariko naho abanyagihugu bagize imiryango bashima ayo mazu bavuga ko n'ubu abantu bashobora kubandanya bapfa ahanini bahitanywe n'inzara. Uyu nuserukira iyi miryango
kufaduhungutse turampungiye n'umuntu yoronka inguvu zo kurondera uburyo yo baho nk'abandi banyagihugu basanzwe bamwe muri twe bamaze kwitaba Imana kubera nunga bamubaraza ku kwitaba Imana sindakubeshya uwo numuntu ahera kuwa mbere atunzwe n'isombe yonyine agashika kuwa mbere atunzwe n'iyo sombe amagara y'ibaragiramiwe none munsi ariko kwitaba Imana umukecuru nawe nyine yishwe n'inzara n'umutama we yasigaye asigara n'utwana dutatu wowe yarayomose yimwe n'iyo nzara nyine cyarahunze kubera yaragiramiwe yari nabe byukuri mu maguru mashya byihutirwa arabagira neza bo bari n'ahandi bakwiye kutugarukira ko byukuri mu maguru mashya handi ho hagaca nk'iyinga ahabazoze kabose ayamazu baya abandi.
Aba banyagihugu bavuga ko inkomoko y'ubukene barimwo ari uko batigeze bashigikirwa nk'impunzi zihungutse na cyane cyane ko n'ivyo bari batunze bavuga ko batashoboye kuzana na kimwe kuko baje basa n'abahunga.
Mu byukuri kuva tuza twajuku nta muntu yazanye n'ikintu na gitoya twacikobero tuza tugeze ino ntashirana hamwe na rimwe giririgera rivuga ngo ritwibuke rituzanire basi n'agasafuriya ko guteka ahinzara iraturembeje n'umuyaga w'ijoro tagira n'ico twipfuka ntitugira n'ico tuvoma mwamazi
impunguke ko zifashwa zigafashwa imbyambagwa zigafashwa kwa ibyombo byo mu nzuzi kwa zingiya twe twahawe injya nande harahungutse mugabo turi nkimbwe itagira shebu kubera umuntu ahungutse arafashwe ibyombo byo mu nzu agafashwe imfungurwa twe nta mfungurwa twaronze ntazi uko twaronze naye twebwe dufashwe nk'impunguke nkande twe twiyumviriye none gabaje badufashe nk'uko tujyame ku ibaraza imyaka ingahe imbere y'ikomini baduhaye amazu nta komba ko mu nzu baduhaye nta mfungurwa baduhaye nta kareta baduhaye na no kutuvugana abana kuje ati bajye abantu barahungutse bazatana kimwe bahungukanye tubafashe tujya none twebwe dufashwe nk'iki dufashwe nk'ibikoko sinkabana.
Abafise abana baje ku mashure bavuga ko banka kuja kwiga kubwo kubura ibyo bafungura. Uyu muvyeyi atwiganira uko abiwe basibira mu nzira.
Nkubu twandikishije n'abana ku mashure, aha turabatwara ku ishure tukabahindagiza kubera kubw'inzara base kuyiga. Nkajewe nkubu twaraye inzara, twiriwe inzara, nabo twaye ku ishure, none bwashe gusubirayo, nabonye mukanya buciye bugarukira mu nzira. Ikintu kitubabaje gusa, inzara ubwo nibwo buzima tubona butumereye nabi nawo nkuko tubona bari badufashije bakaduhereza amazi boreba yuko kubera arababyeyi baguma badufasha nabondi bo tudodorera nkuko baraye badukuye muri iryo shyamba bakareba yuko bo tuhingira nk'udufungurwa abana babandanye kwiga.
Twibutse ko site Karurama ya gatatu yari sanswe iba mu yindi miryango 144 igizwe n'abahungutse bantawo nikora hamwe n'abatwa. Ni nyene ivuga ko ataco yirengeje urongoye isite Senkandagiye Patrice asaba leta kubaronsa amatongo yo kurimamwo kugira ngo bareke kwamabaze yinze
kubwo turi bantu nikora tudafisa udukubita isuka bigatuma atakuntu ubu dusangiye amagogo abana bacu batunzwe no kuza gusega bakagenda iyo muzakiramira ni murambi eka hesha rige bamara nkiyinga bari ukubera inzara twiwe twama twavuze keshi na keshi dusaba leta yuko yo duheza aho dukubita isuka kugira natwe tube abarundi nk'abandi kuko turi bantu nikora koko kuko abana bacu babanje gusega keshi hazoba higihe bagwe niyo munzi ira nitumenye waguye kwe twipfuza yuko rero tworonka aho dukubita isuka nk'abandi.
Abajejwe intwaro muri komine Rugombo bavuga ko igihe cyose barose amashirahamwe abafasha kubakira impunzi babandanya kwagura site Karurama babandanya bavuga ko bariko bakora ibishoboka kugira ngo imiryango iherutswe kuhakirirwa ishigikigwe. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Rokoze Diane Ndonse tukivuga iby'impunzi abakomerekeye mu masasi ya mijaguwe n'igisoda cha Congo kuwa gatano uheze amijagugwa mu mpunzi z'abarundi bahungiye ahitwa Kamanyola basabwa kuvuzwa. Umunyamugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo yashoboye kuvugana na bamwe aho bakikiwe n'amagara mu bitaro biri Kamanyola. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu Kamanyura zigera kuri 36 ziri kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Saint Joseph yo mu Kamanyura zakomerekeye mu myigaragambyo yo kuwa gatanu ushize ubwo igisirikare cya Congo cyazigabagaho amasasu. Ziratangaza yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutanyuzwa mu cyuma cya radiography cyane cyane ku mpunzi zifite amasasu mu mibiri. Nkuko twabitangarijwe na zimwe muri izi mpunzi twasanze kuri ibi bitaro bya Saint Joseph ziri kuvugwa.
Ikibazo mfise nuko baranyandikiye iradio kugira bashobore kubona ukuntu aho bandashe aho rusasu kubera ntigwasohotse gwagumyeyo ariko rero naho banyandye gwagumye mu kuguru mu igufa ryo mu kuguru sinze ko ari mu kugufa cyangwa mu nyama urumva kubera ko ata radio barankorera kugeza n'ubu nagumye ngaha bagumye bambwira ngo bantransfere kuva ngishika ariko byarase ko bantu transfera canke bambwire bati ngwitahire nabuze byose.
Jewe ikibazo mfise barandashe ngaha anye mu mahaha hatume mahaha ariko naratomboye rwose rwarangiye rwasohora sohoka ubu ndiko natara mitende mugamo kutuvura batuvura badashizemo anesthesi twarabara cyane kandi zihari twazibonye. Ikindi naco hari n'abandi bafise ubabare bwishi cyane kubera yuko amasasu yabacyari mu mubiri wabo.
Kuva izi mpunzi z'abarundi zikomerekeye mu myigaragambyo Monisco yagiye yihutira kuzijana mu bitaro bikuru byo mu Kamanyura no mu Ruvunge naho izakomeretse cyane zigera kuri 56 zikaba zaroherejwe kuvurizwa i Bukavu ni Goma. Umuyobozi wungirije w'ibitaro bya Saint Joseph yo mu Kamanyura Dr Landry Mugisho avuga yuko mwikubitiro bakiri inkomere 90 bazivura bakoresheje imiti ibitaro byari bisanganywe ariko kuri ubu ntibarabona umuntu uza kwishurira izo mpunzi kandi ibikoresho birimo imiti biri kugenda bishira akaba ari nayo mpamvu yashira imbere ko batanyuza abagwayi mu cyuma cya radiograf kuko mbere yo kukinyuraho buri mugwayi yishura amadolari 10. Ndayisenga Marie Françoise inkomere iri kuvurirwa mu bitaro bya Kamanyura harico asaba amashirahamwe ashinzwe gukurikirana iby'ubuzima bwabo.
Nukuri turashimira amashirahamwe ariko aradufasha kandi n'ibi bitaro turabishimira ko byaragerageje birakora mugabo hari hako kantu gahaze ariko rero turasaba nimba byoshoboka nibadutware hari bitaro bifise ibikoresho bikwiye abagwayi bavugwe neza bareke kuguma bababara ku mutima kuko twarakomeretse ico gikomere rero kireke kuguma cyongerekana kubera ibikoresho bidakwiye.
Usibye kuba izi mpunzi zifite ikibazo cyo kunyuzwa mu cyuma zishimbere yuko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara yo kubura ibyo kujya n'ababibagemurira nkuko byemezwa na Ndayisenga Marie Françoise.
Nta mpunzi nimwe ishobora gutembera mu ibarabara kuburyo rero tubura n'abatugemurira ibiryo tukabura ningere tuja kugura ico dukeneye aragasabuni canke ari kintu ufungura uha umugwayi ntitubironka rimwe rimwe turaronka imodoka yabagira neza izirazana abatugemurira mugabo ntishobora gukora umwanya wose nkuko bikenewe ugacu usanga abagwayi ntibaronse ico bafungura hariho nk'abatararonka n'impuzu nimwe bashobora kwambara kuva tuza ngaha.
Tumenyeshe yuko amashirahamwe ya ADC Monisco hamwe na Croix Rouge ariyo ari kugenda kurikiranaho ubuzima bw'izi nkomere z'abarundi 117 ngabo kubwijwe rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Juri Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku nshuro ya mbere kuri no wa gatatu abanywanyi b'umugambwe FDU inkingi utemerewe gukorera mu gihugu cy'u Rwanda bagendejwe imbere y'ubucamanza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa akurikiranye iyo nkuru hakaba ariko arabandanya nayikurikirana. Eric mwiriwe.
Ego wiriwe neza Diane.
Abo banywanyi b'umugambwe FDU inkingi bangana gute akaba ari bande?
Nkuko maze kubibwira radio y'Ijwi rya Amerika bakurikiye radio y'Ijwi rya Amerika abarwanashyaka b'ishyaka ritemerewe gukorera mu Rwanda FDI inkingi na barwanashyaka bagera ku icyenda na banashyaka icyenda gusa igipolisi kibafata ku nshuro ya mbere bari barindwi gusa ubwo bagiye biyongeraho ni ukuvuga ngo rero abarwanashyaka ntabwo narondora amazina yabo bose bose ariko barangajwe imbere n'uwita vice perezida wa mbere Boniface Twagirimana ni ukuvuga ngo rero bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Ubu rero turiko turavugana Gaelike urubanza rugeze he?
Aho urubanza rugeze ubushinjacyaha bwasobanuye ibimenyetso bushingiraho burega abo ngabo no kuvuga ngo rero harimo inyandiko ngo bagiye basangana abo barwanashyaka bitewe n'uburyo buri muntu agiye afite icyo ashinzwe muri iryo shyaka FDI inkingi ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nka Boniface Twagirimana baravuga ko bamusanganye agenda yari irimo amazina y'abantu bivuga ko barangije no kugera mu mutwe wa FDLR nibute ko ari umutwe nawo ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urwanya leta y'u Rwanda nuko ngo rero abo bantu amazina yabo agera kuri batanu baravuga ko barangije kugera muri FDLR kandi bakagaragaza ibimenyetso bavuga ko haba abashinzwe abinjira n'abasohoka bagaragaza amatariki yibanziraho banyuze ibisizi mu burengerazuba bw'u Rwanda urusizi nibute ko ari agace gahana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakanagaragaza uburyo bw'itumanaho bagiye bahanahana ni ukuvuga ngo ikigo cy'itumanaho cya kigo nicyo kibigaragaza gusa ku ikubitiro bobo uretse umwe wemeye ko yari agiye gufatwa cyangwa se kujyanwa muri FDLR abandi bose babihakanye ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu abari bari mu rukiko bose basohotse kubera ko ubushinjacyaha bwavuze ko bufite ibindi bimenyetso mu buryo bw'amajwi bushaka kumvisha urukiko kugira ngo kubera ko iperereza rigikomeje
urakoze cyane gose Eric turaza kongera tugukenere makuru yacu ari imbere kumbura urubanza uzagwamaze kusubira kumvirizwa canke wamenye iyi ngingo zafatiwemo
ndagushimiye Diane.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Nuko rero turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara ibiro by'umuhuza w'abarundi byaratunganije kwejo ku munsi wa kabiri inama y'ugwaruka rwegamiye imigambwe mu ntara z'uburaruko muri iyo nama yaribereye mu Kirundo. Ugwaruka rwarigishijwe imvugo idakomeretsa mu ntumbero yo gukinga amatati n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Rekomanye imenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ayikurikiranye atubwire byinshi byagarutsweko.
Bivanye n'imvugo ikoreshejwe umutekano urashobora guhungabana canke ukagenda neza. Uko niko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yakubiye ugwaruka rurongoye abandi mu migambo itandukanye ikorera mu ntara za Kirundo, Kayanza, Ngozi na Muyinga. Umuhuza w'abarundi avuga ko igikomeye cyane ari ukwiyumvira ingene ivyo uvuga bishobora kwakigwa n'abakumvirizi. Umuhuza afatira akarorero ku mvugo zimwe zimwe zagiye zirakoreshwa zikakigwa ugutandukanye
mu minsi yahera ugwaruka mu Kirundo mwaragiye mu maradiyo mwashaka no mu makuru yuko muri ko murahamagarira ugwaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugwize abanywanyi mu migambo yanyu. Iyo mvugo nk'umuri yivuga mu kindi gihe atari gihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi ni ukuvuga yuko icuvuze rivana n'igihe ukivugiye n'ingene ubishikirije.
Izo mvugo zaravuzwe cyane mu mezi yaheze kugaruka bw'imonera kurezegamiye umugambwe uri ku butegetsi Abeli ahishakiye arongoye ugwaruka kwa CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko izo mvugo bazisezereye mu mbonera kure.
Kubijanye na komine ntega ku byabaye kugwaruka zijya mvugo cyane cyane mwarumbuze yuko abaturongoye bwego w'igihugu mu mugambwe baratubwiye ati imvugo mubona yuko naho zoba zibanezera mukabona ko zidafite intumbero mugerageze kugira ngo imibanire igende neza nimugerageze muvuge indirimbo z'Imana mumaze iminsi mubyumva yuko izo mvugo zitasubiriye.
Umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Kirundo avuga ko ugwaruka rongoye rwahindutse muri byinshi akamenyesha ko rubanye neza cyane na mu yindi migambwe.
Keshi abanyamugambwe benshi baravuga yuko twebwe twambara inkofero z'igisoda bakavuga ko twambara ibutine z'igisoda ariko ku nyine cyubahiro n'abatwara mugambwe wacu bwo gihugu mu mugambwe CNDD-FDD baratubwiye ati naho mugira amwe muvukana bakabaha ibirato bisigure ko baduhaye ibirato usanga baduhaye ibirato by'igisoda byatabutse ugasanga kubera umunezero umuntu yumva yuko arose mwene wabo yamugabiye ikirato ariko natwebwe tumaze gutora izo nyigisho yuko bategeza kubikura bakabisubiza abanavyo. Mu mwaka wa 2015 musanze muzika igihugu cyacu habaye ihungabana gatonyi kugira ngo abasi ntibabifatire ko twagerageje kubihereza abanye nevyo.
No mu runani amizero y'abarundi ugwaruka rusanzwe ruhabwa inyigisho z'ingene go kwitwara vyemezwa na Jean Baptiste Rugemintwaza harurongoye mu ntara ya Kirundo.
Mu byo kuri vyarabaye aho ugwaruka ruri mu yindi migambwe sa CNDD-FDD na mizero y'abarundi bacanamwo rimwe na rimwe vyama bishikanwa amavi muvise ku maradiyo ariko vyama bihera n'ivyo navuze nyene vyama bihera mu kutumvikana kuri iki canke kiriya na cane cane mu kudakoresha imvugo iremesha. Ivyo vyarabaye mu vyukuri sagasishishwa rumuri ariko rero urwaruka rwacu turarugira encadre tukagwigisha ukungene rukwiye kwitwara. Ikenshi rero uzosanga habaye abarushotora birashika bakarushotora nkuko byamba biba ariko rero rukagerageza kumengera kwitwara.
Rugemintwaza yizeye ko inyigisho z'ibiro by'umuhuza zishobora kugira ico zifashije gusumba.
Sinshobora kuvuga yuko rubanye neza 100% kuko birashobora gushikaho barutakura mugaho kwihoza. Iyo gwihojeje rero numva yuko biba bimeze neza. Aho rero niho mvuga nti izi nyigisho ziradufasha kandi ndamaze kubona yuko mu bisanzwe abaduhurira muri zinganda mu byukuri ubu turamaze gutera intambwe yo kuyaga.
Ibiro by'umuhuza w'abarundi byatunganije inyigisho ku mvugo idakomeretsa kugwaruka gwegamiye imigambwe bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu Finiwap riraba igwirirana ry'abantu ku isi. Suzanne Ngoma Ndonge aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi asaba ugwaruka gwegamiye imigambwe kugwanya amabi afatiye ku bitsina mu bikorwa byabo vya politiki. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye inkuru abashaka gusura kuyumviriza mushobora kwisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com gutyo mukaja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara hama mugashobora gusubira kuyumviriza. Turabandanya ni rutonde rw'ibiganiro vyacu mukanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu. Ibice 13% kwijana nivyo by'abakenyezi bo mu ntara ya Bururi mu Burundi baruka barinze gukogwa ni cesarienne mu rurimi rw'Igifaransa. Ivyo bigatuma bahura n'ingaruka zitari nke ku magara yabo na mwarirya batitaho kupimisha imbanyi bacibungenze. Mutino nibiva kuki umukenyezi ngo yibaruke arinze gukogwa mbega yoba bifisemo uruhara canke usanga ariko kamere kiwe. Ico kogwa ni giki kugira ngo ibitigira ivya bibaruka barinze gukogwa bigabanuke ariko none niko rikitwa kubaza ko bigabanuka hoba harimo ingaruka mbi yo kwibaruka umuntu arinze gukogwa. Reka utwo tubazo twose twibaza muganga Emile Harugavye akora mu bitaro bikuru vya karere k'ubuvuzi ka Bururi abitangire umuco kuri mikro ya mugenzi wacu Alain Yves Irankunda.
Ukwibaruka k'umukenyezi arinze gukogwa canke agiriwe cesarienne mu rurimi rw'Igifaransa bishobora gushikira uwari we wese ageze muri ivyo biringo. Ariko nk'uko muganga Emile Horugavye akora ku bitaro bikuru vy'i Bururi atuyagira vyibonekeza ko bishikira abakenyezi bafise ibihimba bimwe vy'umubiri bifise akagorane. Muganga Emile Horugavye niko atuyagira.
Hariho izerekeye umuvyeyi n'izerekeye umwana. Turashobora gusanga nk'umuvyeyi afise amagufa gorofa yegeranye akikije aho umwana mu kuvuka ca bamukoze irya mbere no kuvuga bazokwama bamukora imyaka yose azobashaka kwibaruka. Ibindi bishobora gutuma umuvyeyi bamukora mu kwibaruka nuko ashobora gusanga ingovyi y'umwana yaje gufuka ugwinjiriro rw'igitereko canke ugasanga hariho hari gihe amaraso ashobora kuja mu gitereko, ico naco nyene kiratuma kenshi abavyeyi babakora. Ibindi navyo bijanye n'umwana, igihe umuvyeyi ari kubise umwana ashobora kuruha cane, umutima w'umwana umaze gutera cane, ivyo bita souffrance fetale. Muri ico gihe umuvyeyi baca bamukora vyihuta kugira ngo umwana avuke akomeye.
Nkuko muganga Emile Horugavye ashishikara avuga, biragaragara ko abakenyezi benshi barinda gukogwa arabagera ku bihe byo kwibaruka atagipimo na kimwe cimbanyi baba baragirishije. Iyo bigenze uko usanga mu gihe ariko arakogwa arico benshi bita cesarienne bitorohera abaganga, nkuko muganga Emile Horugavye yongera ko
nahariko kazi tujejwe haragere gihe usanga akazi ari kenshi nyine umuntu akaruha, tugereranije nko ku kwezi abakenyezi bari hagati ya 50 na 60 barakogwa ku kwezi. Nkuko gukogwa hari imiti babanza kumutera birashobora gushika ku muvyeyi ashobora kugira ingorane, ariko nta wogira ubwoba, turabahumuriza ko nuwo babanje gukora akenshi bigenda neza kandi bakaronka ibibondo hanyuma namagara yaba kamera neza.
Aba bakenyezi benshi usanga baba mu mitumba ya kure bategira amavuriro canke ibitaro, kenshi baragira ingorane.
Bamutunye ibipimo vy'amaraso barashobora kubona yuko atazi indwara agendana na cane cane umugera wa sida canke izindi ndwara. Ababishoboye baragisha n'igipimo co kumurika bita ecography. Kuruha barashobora kuruha ariko uravye ico baba barindiriye nko kwibaruka umwana. Iyo bamaze kwibaruka ubwo buruhe baraburahe.
Ico bikoze uyo muganga aravuga inyifato yoranga abakenyezi bibungenze kugira ngo ugo rugero rwo kugirirwa cesarienne rurinze rushika ntirubatere ingaruka.
Ikintu abavyeyi tubahanura nuko bapimisha imbanyi kuva ikiri ntoya, bakavuga nko mu mezi atatu ya mbere umuvyeyi wese afite imbanyi akaba yamaze kuja kubonana n'umuganga akipimisha, n'imiburiburi akaba amaze kwipimisha kane mu gihe ageze kwibaruka.
Ibyo bari biki byo babituma badasha gukurikirana mu nizo mpanuro mwa mwabahaye.
Hariho ababona yuko imbanyo menga ni ikintu gisanzwe, avuga ati nabandi bahora bibaruka murazi ko kera bibarukira muhira, ariko n'ubu turashobora kubona hariho umuntu dufata amaze kubona yibarutse umwana wa mbere n'uwa kabiri atangorane, uwa gatatu agaca yibaza ati naho nyene bizogenda neza, akavuga ati sinorinda kuja kwa muganga.
Ni ngombwa hagwizo mavuriro hamwe n'abaganga mu burere cane cane bwo mu mitumba kugira ngo bakenyezi borohegwe kubitura. Uyo muganga wo mu karere k'ubuvuzi k'intara ya Bururi aravuga ibindi byokogwa n'abajejwe amagara y'abantu.
Bitaro byose ko byogira ivyo vyuma bakigisha abashobora kubikoresha bose kugira bigende neza nuko abaganga bo babakwiye. N'inyigisho zirakwiye kubandanya zikaguma zitangwa ababa barazironse bagasubira bagakarihirizwa ubwenge, kuko munabizi mu miryango abaganga ntibashikayo, ariko abo baremesha kiyago nibo baba babana n'abaza kwivuza zabitura mvuri.
Tumenyeshe ko kwisinzima abakenyezi bababa 500,000 aribo bitaba imana mu gihe cyo gukogwa uko umwaka utashe. Ivyo bikaba vyashizwa habona na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi, aho mbere rinemeza ko abenshi muri abo bakenyezi bagwiriye mu bihugu bigize umugabane wa Afrika ari naho Burundi buherereye. Imvo n'ubukene bw'ibikoresho cyo kimwe n'abaganga karuhariwe mu gukurikirana abakenyezi bibaruka barinze gukogwa arico benshi bita cesarienne mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Nuko rero ncuti bakunze ibijuru rya Amerika kabarinonga haduce dusozerera ikiganiro twarimo iwanyu mu ntara dushimire byimva mutima amenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico bashikiriza ikanamwe mwariko muratwumviriza mwakenuye ambiri ku imbere ko duhana gahindukira nkundira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo masaha imbere abarimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no munsi tukaza kugaruka ku ngwara zifatira kumate igihe c'isaha 12 nazo turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tubifurije kugira amahoro mu banyu no mu vyanyu.